jewe ni nkina mico ba leta ya nkuru nziza na nkuru nziza na CNDD-FDD kuko nibo barimo baragerageza uko bashoboye ngo kugira ngo bahose ngo sinzotumirwe mu biganiro nacyo gituma wumva bagerageza ngo ntibatumire Senared kuko babazi yuko batumiye Senared n'ugenda urebe bari batoye ubwenge yuko iri nkina mico nkaba navuye mu mugambwe bakaba bashyizeho umuntu wabo. Nashaka kubabwira ubwa mbere na mbere ubukefa bambwiye ni komiseri regionale uvuga w'intara wa brigade anti corruption ibyo bimigambo yo gutwara imigambo sinzi ko abyemerewe nange najorewe. Wa kabiri witwa David yahora ari umuplanto muri Berbe. Abo bantu babiri rero urumva yuko si bo bari kuza kugira kongere. Iyo si kongere yabaye nta byahindutse ako mbone yakanya mbamagara abanyamugambwe bose abandaye igikogwa nta cabaye bareke iyo nkina mico ya Nkurunziza n'abantu biwe n'umugambwe Sendede bariko barakora abandanye n'amakunga bibonere ko Nkurunziza adashaka ibiganiro ashaka kubitoba ariko twebwe ku bwacu turiteguye kujya mu biganiro nk'uko muhuza bidusaba.
Uyu nibizi Kefa bavuga ko ariwe wabaye umuyobozi w'ishyaka ryanyu akurega ngo kuba warinjiye mu wundi mutwe wa politiki utabajije abanyamugambwe ndetse akavuga ko witabiriye n'imyigaragambyo itemewe n'amategeko.
Ubwa mbere na mbere kugira ngo anyagirize ibyo nuko abarimo nashaka nababwiye yuko ari komisere regionale muri brigade anticorruption imwe naba abarya ruswa ni umupolisi. Uwo mupolisi yoza mu by'umugambwe kuza kurondera ikibanza mu mugambwe sindabyumva wumva neza yuko angaha ari ingorane nta na kimwe ashobora kundega kuko abanyamugambwe bonyine hari icyete banditse bumvise ayo manyanga ari mwaraba bize kuba ibyo cyete abatwara umugambwe mu maprovense yose ari 18 baranze icyete ku munsi wa gatanu bashikiriza amakuko ntibashikiriza ntibashikiriza leta nta leta twemera ihari bababwira yuko mu Burundi hari mwaraba abanyanga y'abantu b'ibyaduka batumwe na CNDD-FDD n'abagiye muri iyo nama murabe mwatumye abanyamakuru banyu kumbure nta munyamugambwe n'umwe wo muri abanya Frodebu nyakuri yagiyeyo hagiyeyo imbonera kure nabo bantu babo bahaye amafaranga barabahaye amafaranga kugira ngo bonone bakoresha cyangwa cy'ukonona imigambo. Kuri twebwe rero umugambwe uzoguma umugambwe tuzoguma dukora nk'uko twahora dukora nta na kimwe tuzohinduka.
Tugaruke ku makuru ajyanye n'ibiganiro bigomba gutangira mu gihugu cya Tanzania tariki ya 21 z'uku kwezi. Ese muri Sinared Giriteka mwaba mwaramaze kubona ubutumire buvuye ku muhuza?
Kubu abamaze kuronka ubutumwa ni bakeyi kuko ibintu biba byarahindutse intumbero y'ibiganiro. Kwebwe nk'uko twamye tuvuga n'ubu tubandanya tuvuga dushaka gutumirwa twitwa inama y'igihugu Senared. Turi imigambwe 25 dushyigikiwe n'abantu benshi cyane abahora batwara ibihugu abyegera by'abahora batwara ibihugu abahora batwara n'amashingamateka n'amahenguzamateka bose bo mu Burundi n'abahora bashikiranganje bambaye bose bo mu Burundi badushyigikiye. Tukavuga rero twebwe tuzogenda twitwa Senared. Iyo delegation yacu ntako izogenda yitwa hanyuma tukazohangana na delegation arizo ntumwa za Nkurunziza n'abashyigikiye Nkurunziza. Abarorezi bazoba amashyirahamwe ategamiye leta cyangwa adashaka inyungu mu bibanza bya leta hamwe n'abihebeye Imana abo niwe dushaka ko bagenda mu biganiro. Ibyo bidakunze twarababwiye ko twebwe tutazogenda. Umuhuza yari yabitwemereye ubu ntakirahinduka nuba tubwira yuko ugutumira birimo birakogwa turindiye ko ku munsi wa mbere baturungikira ubwo butumire.
Murakoze cyane Dr. Jean Minani ku kanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze rwose.